You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kubariko baradukurikirana muri mu mihinga itandukanye mu nkundire mfato kano kanya ko kugira ngo nshobore kubashimira mwobwe mwahisemo ibiganiro vya SBS mu Kirundi. Kumazina nitwa Jean-Paul Amedenizigama Kaze ku kiganiro cuno munsi mu byo tugiye kubashikiriza.
Welcome to SBS in Kirundi.
Ikaze afatiye ku bitigiri vy'abariko baratahukanwa ku nguvu basubizwa aho bakomoka muri Nouvelle-Zélande, umunye Nouvelle-Zélande akaba ari n'umunye Australia, Erina Murang yahisemwo kuba ushobora gufasha abantu mu bijanye no gusaba kwinjira canke gusohoka muri Australia basanzwe bazwi nk'aba migrant agent kugira ngo ashobore gufasha bamwe muri abo basubizwa inyuma. Erina Murang asanzwe aba muri Adelaide yaronse abatari bake bamusaba gufasha bivanye nuko hariho abariko barategekanywa gusubiza inyuma muri Nouvelle-Zélande kubw'ivyaha bakoze haheze imyaka myinshi nubwo batafungiwe ivyo vyaha bakoze. Reka twumvirize Erina Murang. Benshi mu bakomoka muri Nouvelle-Zélande baratewe amakenga na kazoza kabo. Biteye umudugararo muke mu miryango. Mwumve neza yuko tutariko turavuga abantu babaye ngaha imyaka kanaka. Ndiko ndavuga imyaka irenga 10, 20, 30. Ugutahukanwa ku nguvu ni kibazo giteye impagarara hagati ya leta ya Nouvelle-Zélande na Australia kuva aho hafatiwe ingingo yo gutahukanwa kuri abo bose bitwaye nabi bari ku butaka bwa Australia muri 2014, bikaba vyaranatumye abanyaustralia usanga bemerewe kuba ngaha bazwi nka permanent resident bazosubizwa inyuma iyo baje bazanana mu gihe bakoze icaha hama bacibwa urubanza bakabacira amezi 12 canke umwaka. Umushikiranganji wa mbere Jacinda Ardern wa Nouvelle-Zélande yumvikanye cyane avuga yuko iyo ngingo ibangamye. Ivyo akaba yabishikirije mu rugendo yahoramwo i Melbourne. Nubwo bimeze bityo, leta ya Australia ntihengeshanya mukorosha iyo ngingo, ahubwo umushikiranganji w'abimukira David Coleman we asaba yuko ahubwo iyo ngingo yorushirizaho gukomezwa kugira ngo vyorohe gutahukana ku nguvu ibihumbi vy'abimukira hisunzwe iryo tegeko ryo gutahana umuntu ku nguvu mu mwanya yigenje nabi. Musi iryo tegeko rishasha mu mwanya umuntu afise visa agakosha icaha gihanwa n'amategeko y'igifungo c'imyaka 2 akarorero nk'icaha gikorewe mu bantu benshi uyo azoba atsinzwe n'iryo tegeko nubwo batazoba batawe muri yompi. Uwahoze ari umushikiranganji akaba n'umuhanuzi mu vy'amategeko ava mu mugambwe w'abaleba Henry Shorel yavuze ati iryo tegeko rije gutera ikibazo aho uzosanga rizoshira kwisonga ya gutahukanwa ku nguvu abimukira basanzwe atangorane bateje muri za kominote zabo. Reka twumvirize Shorel.
The changes which are being proposed.
Impinduka ziriko zisabwa gukogwa zizomanura bukwi na bukwi ukunanirwa kw'abaguye muri ico caha. Bwana Sherel yavuze yuko yagerageje kwiga iryo tegeko ryatanzwe mu bucamanza mu ntara ya New South Wales mu 2015. Reka dusubire tumwumvirize.
The vast majority of criminal sentences.
Umugabane munini w'ibihano vy'abakoze ivyaha akenshi usanga biviramwo kudashigwa mu gasho eka mbere no mu gihe usanga umuntu yakoreye icaha c'iterabwoba mu mugwi w'abantu benshi canke abigira n'impaka kandi afise ugwete rumubuza kugira ikintu kanaka ivyo bita AVO canke apprehended violence order. Na rimwe rimwe usanga umuntu yateye abandi akanabakomeretsa. ivyiyongera ku makenga ajanye n'iryo tegeko nuko bizokora ku mpande zose. Ivyo bisigura yuko uzoba yarakoze amakosa hama iryo kosa rikaba rihanwa n'itegeko ryo muri kahise, nawe arashobora kuzosubizwa mu gihugu yaje akomokamwo hisunzwe iryo tegeko rishasha. Cheryl akaba yasiguye avuga ati:
This is a clear concern, I think, in terms of.
Ibi biradutera amakenga kukungene abashikiranganje bafata ingingo kuri za visa n'ingaruka bishobora kugira kubimukira bamaze igihe kinini ngaha barubahirije amategeko, hama ayo mategeko akaba ariko arahinduka inyuma yaho bayubahirije, eka mbere baranarishe ibiguzi bijanye n'ivyaha bakoze. Abanye Nouvelle-Zélande ni bamwe mu bagize umugabane munini w'ababa muri Australia bahaba badafise ubwisanzure bwo kuba aba permanent resident canke ngo bemeregwe kuba hano muri Australia. Ni bamwe mu bazokogwa ko cane n'iyo ngingo nshasha. Niburiburi igice c'abafise visa izwi nka 886 bararungitswe mu bihugu vy'amamuko mu mwaka uheze, abo nabo bakaba bakomoka muri Nouvelle-Zélande. Morang mu majambo yakoresheje yavuze yuko leta ya Australia iri kwiragerageza kwoza societe nya Australia. Reka dusubire twumvirize Orang muri aya majambo yavuze avuga ati:
And that's what it feels like from our perspective.
Uko niko twumva ku ruhande rwacu, twiyumva nk'aho umenga turabangamiwe. Abantu beza kandi basanzwe, eka babayabaye batekewe n'ubwoba bwinshi. Ibi bintu bizorangira ryari? Bizogarukira he? Coleman yabwiye inama nshingamateka yuko iryo tegeko rizoba gisiguye neza mu batari n'abanyostraliya batandukanye. Bisigura yuko kominote ya Australia itihanganira canke ngo ihe ikibanza abagirizwa n'amategeko ivyaha b'abanyamahanga muri Australia. Yavuze ati: kuza ukaguma muri Australia n'amahirwe, ngo ariko si uburenganzira. Rero kubw'ivyo umuntu wese yitwaye bihushanije n'amategeko acatakaza ayo mahirwe. Iryo tegeko ritaje rinenga abakomoka muri Nouvelle-Zélande. Umwigisha mu vy'amategeko kuri La Trobe University, Patrick Kaiser, yavuze yuko iryo tegeko rizogira ingaruka mu migenderanire y'ivyo bihugu bibiri, akaba ari Australia na Nouvelle-Zélande. Reka twumvirize Kaiser.
Doubling down on the, arguably very harsh policies that
uravye ishavu umenga riri muri iryo tegeko Australia yateguye mbere ishaka no gushira mu ngiro. Mu yandi majambo ni nkaho bavuze bati: ingene mwiyumva birabasha mbere tugiye no guhasha imigenderanire yacu. Rero sinibaza yuko iyo ngendo ari nziza. Professor Kaiser yakoze ubushakashatsi bujanye n'ingaruka yihindugwa y'iryo tegeko ryo mu 2014. Yavuze yuko ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko rizogira ingaruka mbi cyane ku miryango itari mike. Reka twumvirize Kaiser.
It's often depriving these families.
Kenshi usanga bihungabanije iyi miryango usanga yibeshejeho, hamwe n'imiryango y'abagabo akenshi usanga ibaye muri Australia imyaka myinshi mbere, bamwe ugasanga baje bakira abana bato cyane. Nkahamwe leta yoshira mu ngiro iryo hinyanyugwa yakoze muri iryo tegeko, Cheryl yasavye yuko hoshigwaho ivyo fasha kugira ngo bashasha mu bavuye muri Nouvelle-Zélande bashobore gukingigwa. Reka twumvirize Cheryl.
More strength could be placed on.
Inguvu nyinshi bozishira nko mu gihe umuntu ava muri Nouvelle-Zélande ari mushasha ariko afise imigenderanire imaze igihe hamwe na Australia. Murakoze rero mwebwe mwese mwariko muratwumviriza. Nitwa Champola Medenizigama. Kuba bifuza kumva rero ibiganiro iki hamwe n'ibindi twabashikirije kuri Facebook, ugiyeho urashobora rero kubona ibiganiro bitari bike twabashikirije ukandika SBS Kirundi, gutyo ugize like na follow urashobora kuza uraronka amakuru tubashikirije, canke ukoresha iPhone canke Android yindi ugenda urondera za application ukarondera SBS radio gucyo umaze kwibona ukabona ikirundi aho bawamanutse pfo ukemeza gucyukaza uraronka ibikubwira yuko dushize ko inkuru nuko murakoze rero aho muherereye hose.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.